Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe bagenzi namwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere tariki 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyene. Turasaba ko bamukingira no kumurondera bakadufasha nyine kumurondera akamuturondetse tukamubona.
Uwo ni Godebert Hakizimana, umupfasoni wa Jean Bigirimana, umunyamakuru wo mu Burundi, yazimiye kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Iyi nkuru n'izindi zivugwa ku Burundi turazibashikiriza mu kanya gato. Kaze mwese. Umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu na Info Grand Lac Jean Bigirimana nta wuzirengero giwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umuryango wiwe uvuga ko ufise amakenga ku bw'umutekano wiwe. Inkuru ya Eloge Wirikaneza i Bujumbura mu Burundi.
Jean Bigirimana vyamenyekanye ko yahagaritswe nk'igihe c'isaha 11 n'igice z'umugoroba ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije. Umupfasoni wiwe amenyesha ko umunega wiwe yari yavuye ku muhaniwe muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nk'igihe c'isaha indwi zirenga iminota mikeya. Mu masaha y'umugoroba niho yumva umuntu amwakuye kuri telefone amubwira ko umugabo wiwe yafatiwe Bugarama muri komine n'intara ya Murambya. Ico gihe abamuhaye makuru bamumenyesheje ko yafatiwe ashwe n'abakozi iperereza bari kumwe n'abajejwe intwaro. Gushika ubu umupfasoni wa Jean Bigirimana yemeza ko umucanje wiwe atakintu na kimwe yobona co tuma fatwa. Asigura ko haba mu kazi no mu kibano atangorane yarafitaniye n'abantu. Godebert Hakizimana:
umugabo we yawukora neza nyene, nta muntu n'umwe bari bafitaniye ingorane, nta n'umwe n'ababanye kuko ikibaye cose yakimbarira kupfa nyene aho yariko arakora. Ntabwo mbarira yuko bafitaniye ingorane n'umuntu. Apfuye ku kazi yataha nyene ku masaha akashika nyene atera inkuru n'abantu, nta ngorane yarafitaniye n'ababanyi nyene yitegembya yatembera bagasangira. Oya, nta butumwa twari bwabone buvuga nyene buvuga nabi, muvuga ko nabi, ntabwo nabwabone.
Uwo mupfasoni asaba inzego z'umutekano kumufasha kurondera no gukingira uwo bubakanye.
Twasaba inzego z'umutekano ko zodufasha kurondera zikamuturondera tukamubona kugira dushobore kumurondera natwe twamufasha mu kubaho. Twasaba ko badufasha kurondeza bakatwereka ahari tukamenya ahari tukakubwira turonke ingene dushobora kumugemurira nkuto ntashobora gufungura kuko n'inzara yo nyine yomwica. Turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyene. Twasaba ko bamukingira no kumurondera bakadufasha nyine kumurondera akamuturondetse tukamubona kuko nk'ubu mfise abana babiri simbona ingene ngiye kubarera.
Gushika ubu igipolisi kivuga ko ata makuru y'iburwa rya Jean Bigirimana kiraronka kandi ko yaba umuryango canke abakoresha biwe atawuracitura. Umuyobozi mfata kibanza w'ikinyamakuru Iwacu amenyesha kumumenyesha makuru Jean Bigirimana nuba hari ataramenyekana. Leandre Siku yavuga asanzwe n'icegera c'umuyobozi wa OPEB urwego rwo guhanurana hagati y'amenyesha makuru b'Abarundi.
Twebwe turababaye cyane kubona umenyeshamakuru wacu kuva ico gihe kwa gatanu ata nkuru ziwe zahari tuzi. Ntituzi ahari, twarabajije twabajije ababijejwe mu nzego zitandukanye n'ubu ntabwo ariko aratubwira iyari. Twebwe ikintu dusaba ni uko umenyeshamakuru ababishoboye ababijejwe baba mu nzego z'umutekano cyangwa abandi badukorera bukora uko bashoboye kugira ngo uwo mumenyeshamakuru arekugwe kandi twizera yuko ubuzima bwiwe butarasinzikara. Inzego zibijejwe nizikora uko bishoboka kose kugira ngo aboneke aje mu muryango wiwe natwe asubire ku kazi twamujeje.
Umuyobozi mfata kibanza wa Iwacu yemeza ko Jean Bigirimana yamumenyesha amakuru akora umwuga wiwe neza ari naco catuma yizerwa na benshi.
Umumenyesha amakuru arazi neza cyane kuko n'imbere yuko aza muri iki kinyamakuru Iwacu yahoze akora ku radio Rema FM hariho n'ikindi kinyamakuru kuru Info Grand Lac yakoramo. Urumva rero ni umumenyesha makuru azwi yakora umwuga wiwe nkuko bitegerezwa kumva yakora mu bimenyesha makuru bitatu nuko yizewe kandi akazi kiwe yagakora neza
kubwa Leandre siku yavuga ubumenyesha makuru ngo ntiyakuye gufungirwa ahantu hatazwi nubwo yaba yarafise ico yikekwa ko
niyo yoba hari kimwagiriza inyishu suko afatwa agatwagwa ahantu atazwe inyishu nuko yoje imbere y'ubucamanza nayo bundiho gutwagwa aho ahantu hatazwe bitera ubwoba n'amakenga
imbere yo gukora mu kinyamakuru wacu Jean Bigirimana yakoze muri radio yigenga Rema FM akaba yarigeze no ku muyobozi w'ubudandaje muri iyo radio yarasanzwe kandi akorera n'ikinyamakuru gica ku buhinga bwa none Info Grand Lac mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wundi umenyesha makuru wa radio yigenga bonesha FM yari yafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi amara amasaha arenga 48 afunzwe Egide Ndayisenga yari yagirijwe ku musomyi w'urusaku wabamwe mu bagwanya ubutegetsi bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko yavuye arekurwa atacaha kimwagiriye Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge Urika neza hi Bujumbura tudugiye mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo igiti cy'umukaratusi kirabangamiwe cyane n'udukoko tutaramenyekana twagiteye ico giti gitunze abanyagihugu benshi cyane mu buzima bwa misi yose abanyagihugu bavuga ko atagikozwe ico giti gishobora guhona aho mu gisata kiraba ivy'amashamba mu ntara ya Kirundo bavuga ko ibikumba byose bimaze gufatwa n'utwo dukoko inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
Indazo mukaratusi iryo niryo zina abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo babaye baratorera udukoko tujya igiti cy'umukaratusi iryo zina baritoye bagereranije imero y'utwo dukoko niyinda udukoko dusanzwe tujya abantu biturutse ku isukurike
udukoko buri ku mikaratusi kuva mu kwa gatatu nikuvuga aho igikumba kiri hose usanga abunyagara bumeze nk'inda ariko ugafashe gacaga gapfa nta namaraso gafise ubu rero aho bwibasiye igiti amababi usanga ariko arahungurwa kako intuze ubuntu umengana amajanja y'imyumbati basekuye mu isekuro bugahoma ku mababi ugasanga mukayitusi uri murahindura isura uza kumera nk'ugomba kuma
imikayitusi ijya yose migufi yanamito mito yose kuva ku rukerekere rutoya na runini ya gose ugiye munsi yawe usanga hahunguruka ko ibintu bimeze nk'umunyu wera weruruka
abanyagihugu bavuga ko atagikozwe ico giti kigiye guhona ingaruka bakabona ko zoba nyinshi kubera gitunze benshi
ubuzima bw'abanyagihugu bwo kononekara ko hari igihe umunyagihugu akazuka mugwa ko agaca buri giti bibakisha byo mugora uko bise benshi bashobye kubakisha amatafari umukaritusi harimo igiti cy'agatutu nico gituma tubigwanira kugira ngo ntibihone
kamaro kumukaritusi no kubaka urafise nibindi bikorwa umukaritusi umaze gukura barawusatira mu imbaho bagakoramo amadiriye akaza kubaka amazu no gutarura ibitaro byose
Dio Donene Zigimana araba igisata cy'amashamba mu ntara ya Kirundo avuga ko aho bageza amaso hose bikumba byose by'umukaratusi bimaze gufatwa n'utwo dukoko ico bihutiye gukora n'ukurungika utwo dukoko mu kigo cy'ubushakashatsi cy'igihugu mu burimyi izabu ariko gushika ubu ico kigo ntikirashobora gutomora ako gakoko akariko n'ubwoko bwako
kwa 2014 mu kwezi kwa gatanu no twatangiye kubona ibiti bifatwa kibuke mugabe mico gihe ntibyaguriye cyane ubu rero hageze ku rugero ibitara byose by'imikaritusi byifashwe n'utuntu tudukoko tumeze nk'inda dutaho amagi ayo magi rero mu nyuma aca ameneka acava mu dukoko tutuje kuba munsi y'amababi tukatujya mu mababi tununuza amababi gushika ubu twamaze kuvugana na izabu Aya amaze gutwara amabeshanti yo kujabapima mwaga gusho ntibadutorera ariko gakoko kubwo kubwako n'izina ryako ntitwabitura je ni ngaha mu ntara ya Kirundo ibiti byose by'imikaratusi byawe bya leta iby'amakomine n'iby'abantu bigenga byose biramaze gufatwa
abanyagihugu basaba leta kubafashisha imiti yo gupompa ivyo biti Dio Donene Zigimana muhinga mu vy'amashamba avuga ko iyo nyishu atariyo kuko ishobora gukiza kimwe ikica byinshi
mu gihugu cyacu cy'u Burundi imikaratusi n'icyo giti kirumara mu bikorwa byose byo haba kubaka inzu kubaka ibiraro ibaho n'intu byinshi bikorwa mu gihugu kubicana amakara yose rabyo amakara yose mu gihugu mesha ava mu bikatus ukuno kireko kirafatwa tufise ubwoba muri kazoza ko ashobora kuba kigahona ntubizi ntituzi n'ibizogenda bishobotse bikavugwa nivyiza mugabe ikibazo dufise nuko ibigisata camashamba n'ikibazo n'igisata kigoye cyane nko gitaga gifise amahegitari amahegitari n'amahegitari tutaronse uburyo bwo kivura tugaje gwe ibyo gupompa imiti bitera ingwane zisumba ibyo tugiye gukiza kuko upompe wo gukoresha indega mu gupompa mugabe upompe ugakoresha umuti nawo wica utundi kodoko kutundi ugaca wonona amazi cyo bita polisiyo
mu gisata cy'uburimi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo barindiriye urukiza kunyishu izova ku bushakashatsi bwa izabu ico barindiriye cyane nuko bashobora kuronswa ingemwe z'ubwoko bw'imikaratusi burinda utwo dukoko uburongoye igisata cy'amashamba mu ntara ya Kirundo aremeza ko n'izindi ntara zashikiriwe Dieu Donné Nizigimana ati ni kibazo cy'akarere mu buyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko babandanya batera ibiti by'ubundi bwoko mu ntumbero yo kwambika imisozi no kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze Ugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye mu ntara zo mu bubano ku by'igihugu cy'u Burundi rumaze imisi mu nyigisho zijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kuri urwo gwaruka izo nyigisho zababereye akaryo ko kwicarana kuganira no kumenyana inkuru ya Fidelite ishatse
Mbure hari nabo kwibaza bati hari gihe bidakunda ko mbonera kureza icarana n'ivyuma by'indege icarana n'abajerere ariko mabona ko byukuri atakibazo na kimwe tumvikana ko uruganda kuri twebwe ari inyungu nini ya cyane
ubwo ruganda ruvugwa nk'inyungu rwahuje rwaruka ruseruka imigambo itandukanye iri mu ntara za Makamba uri na Rumonge kuri wa gatanu ku mugoro w'ubwo rwaruka rwari ruhegeje kuronswa inyigisho zijanye no gutatura amatati idaciye mu ngimba hamwe no gukoresha imvugo idahuhura ariyo communication non violente mu rurimi rw'igifaransa izo nyigisho zatumye kumenyana hagati y'ugwaruka ruva mu migambwe itandukanye nyandwi za Burundi n'ugwaruka go mugambwe CNDD-FDD
twahunguka ibintu byinshi ikintu cy'ambere hajya kumenyana n'abantu mutari musanzwe muzinanye ico ni ikintu gikomeye cyane
ndi kuri yo isa ho muri FNL kwa gatongwasa yaduye akareka inyungu yakuye muri uko kumenyana
kajewe nabonye abantu benshi n'acenere nk'abantu bari mbonera kuri mu ntara ya Makamba nahura numva bavuga ukundi babaha yandi mazina adatomoye twavuganye kuva nijoro turi kumwe tuvugana neza urumva nk'ico cabayikorwa cyiza nizere ko uko biriko biragenda bishobora kuronka inyungu imbere
ku ruhande rw'imbonera kure bahamagara batavuga rumwe kureka kubafatira mu kivunga kubwaye imbonera kure zose simbi nyandwi za Burundi
nibareke kwitinya imbonera kure bayibonye ahantu ntibame bishiramo bimwe by'abandi bantu ngo imbonera kure ngo umuntu w'inkozi kibi ubu burashobora kwaduka mu muntu uhari wese nkuko imbonera kure ishobora gukora ikibi kuko nawe nyene no muntu mugani bisigura yuko twitwe imbonera kure ari kwitwe inkozi kibi
ubwo gwaruka gwari mu ruganda rw'inyigisho z'ugutatura amatati bidaciye mu ngimba hamwe no gukoresha imvugo izo nyigisho zatunganyijwe n'ishyirahamwe yakora Burundi adana hatunga imana icegeya cy'umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu akora mu Burundi avuga ko izo nyigisho na cyane cyane izijanye n'imvugiremesha ko ari kirumara mu biganye bihuza abanyepolitiki
abantu bajejwe abandi baravugana n'abandi mu kuvugisha umuntu rero mwese yo kwirinda kumukomeretsa ku mutima kuko twari ko turavuga n'ibyo kuvugana n'abantu utabakomeretsa ku mutima nibaza ko nibiganire iyo biko biraba abantu baganira neza iyo badakomeretsanya ku mitima nihagira rero muri aba abategwa iteka ryo kuja guserukira abandi muri ibyo biganiro ibyo nibaza ko ubwo buhinga bwo bafasha
ugwaruka gwa rwitabiza unyigisho gwawe uri mu gambo ku butegetsi cyanke itavuga rumwe nawo ico horiza ko nkwizo nyigisho zigiye kubafasha aho rero ndi kuri yo isa mu gambo FNL kwa gatongwasa avuga ko budasabwa ivyiyumviro ngo tegeje gufatwa nko butunzi hakubonwa nk'intambamye
ukugira ivyiyumviro bidasa twategezwe kubibona ko ari ubutunzi dufise nka twebwe abarundi ntibibe isoko ry'ukwankana ntibibe isoko ryo kugiranira nabi ahubwo twicare hama ntikwicara dushire ibyo byumviro bimwe umwe afise ibi ubundi akavita biriya tubishize hamwe tashobora kubaka uburundi bwacu kandi buka uburundi bushobora kurangwa na demokarasi
uruganda rwahuje ugaruka go migambo itandukanye mu ntara zatu zigize ubumanuko y'igucu Burundi rwabere ku mugambo kuri ntara ya Rumonge rukagwa amazi iminsi itatu ku mugambo kuri ntara ya Rumonge Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abademokrata rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Abana batandatu bahora bafungiwe mu rumonge bagirizwa gusibanganya amafoto ya Perezida Petero Nkurunziza bararekuwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Iryo rekugwa ryabaye inyuma y'aho inama nshingamateka isabiye ko abo bana bapfunzwe muri iyo dosiye bogirirwa ikigongwe. Jacques Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB arashima iyo ngingo, akavuga ko mu gihe cy'umwaka u Burundi bumaze mu bibazo bya politike, abana 34 bamaze kwicwa, abarenga 100,000 bakaba barahunze.
Abana mu Burundi benshi barahunze, baratandukana n'imiryango yabo, abatari bake baheba amashuri, abandi barava mu mihana yabo baja hanze y'igihugu, abandi baricwa, abandi barakomereka. Ibibazo byabaye byinshi ku bana. Hanyuma gushika ubu turaharura abana bashika 34 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze kugera uno munsi, kandi abo bose ni abana baba bishwe baraswe, abandi batewe amagrenade kubera izinjyane igihugu cy'u Burundi kiba kirimo kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze. Hanyuma si ibyo gusa, abana benshi barataye amashuri. Duheruka gushira ahabona ibitigiri by'abana bahevye ishuri mu bice bibiri, igice cya mbere n'igice cya kabiri mu mwaka w'ishuri 2015 gushyira 2016, aho twerekanye yuko abana bataye ishuri ari abana bagera ku 115,000 193 mu bice bibiri by'umwaka gusa. Byumvikana ko hari benshi boba bataye ishuri mu gihe intoreka zatangura mu mwaka uheze mu gice cya nyuma, na benshi kumbure boba barahevye ishuri muri iki gice cya nyuma. So uyu mwaka w'ishuri ikigeheze mu kwezi kwa kwindwi, kuko ibitegeri by'abahevye bitaraja ahabona. Rero byumvikana yuko ibyo bitegeri twashikirize bishobora no kwikuba na kabiri, dushize ko ibyo bice bibiri tutafatiye ko n'uvuga igice cya nyuma cyahuriranye n'igihe hatangura ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, hamwe n'iki gice cya nyuma cy'uyu mwaka giheze mu kwezi kw'indwi.
Hanyuma se hari icyo mubona gihinduka mu bijyanye no kurengera umwana muri ibi bihe mu gihugu cy'u Burundi?
Bo ibihinduka by'ukuri hariho bimwe bimwe twabonye bihinduka, kandi bigahinduka neza, hakaba n'ibindi twabonye bihinduka nabi, kuko murabizi yuko igihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi bitari bike byarashize umukono ku masezerano y'ugu uharanira agateka k'abana, izo twita la Convention Internationale Relative aux Droits de l'Enfant. Hanyuma muri uwo mukono igihugu cy'u Burundi cyo cyaranateye n'iyindi ntambwe kiremeza amasezerano nyunganizi y'ayo masezerano yo gukingira abana mu bihe by'intureka, mu bihe by'intambara. Icyo rero twabonye kiyongereye ko kiza muri izi ntureka duhitiyemo, y'ukuri zarabonetse yuko impande zose zariko zirajyana, naho mu ntango batashize ingufu nyinshi cyane mu gukingira abana, kuko hari benshi bakoreshejwe mu ma manifestation, hari abana barashwe, hari abana batewe amarakrimogene n'ibindi, ariko byarabonetse yuko abana batakoreshejwe cyane n'abajejwe umutekano muri bimwe kera twita abadoriya, bamwe bukurungika gusuma urusaku. Hanyuma byarabonetse kandi yuko n'abahigana nabo bajejwe umutekano batigeze bajaniranya n'abana bimwe by'ikivunga byo mu Gifaransa bita kurondera l'intensité de violence, kenshi bakaca bari abantu barundaniye abana benshi bakabicira rimwe. Ibyo muri izi ntureka mu Burundi twarabonye ko bitabaye, kandi twari dufite ubwoba ko ishobora kuba, kuko igihe cyose igihugu cy'u Burundi cyagiye mu njyane za politike, abana nibo babaye aba mbere bama bariha byinshi gusumba n'abatanguye izo njyane. Aha nibukije nko mu njyane zatanzwe mu 1993 zikagera mu 2000 gushika hasinywa amasezerano y'Arusha, abana barenga 14,000 bakoreshejwe mu by'intambara, 8,000 bari ku ruhande rw'abagwanya leta y'ico gihe, 6,600 bari ku ruhande rwa leta, no kuvuga na leta nayo yarimo mu bakoresheje abana, bamwe twita abadoriya, bamwe twita bakadogo. Ibyo rero muri uyu mwaka ntibyabonetse cyane, naho hari abana bari bamaze guhamagarwa mu miharigwana. Twashoboye kumenya ibitigiri bigera kuri 52 nibo bafashwe, hanyuma kandi nabo nyene umukuru w'igihugu arabagiriye ikigongwe basubira mu mihana yabo. Nivyo twashoboye kubona byahindutse kumbure tuvuga tuti ni ntambwe abajyana mu gihugu cy'u Burundi bateye mu gushira kumbure abana mu bantu bakwiye gukingirwa.
Kuwa gatanu abana b'abanyeshuri batandatu bari bamaze igihe bafungiwe mu ntara ya Rumonge mu Burundi baregwa gusibanganya amafoto y'umukuru w'igihugu bararekuwe. Ese nkamwe mu runani rwanyu icyo cyemezo cyo kurekura abo bana mwacyakiriye gute bwana Nshimirimo?
Kurekura aba bana batandatu bo mu Rumonge ni ikintu twakiriye neza cyane. Twakiriye neza kubera ko nkuko mubize tumaze igihe kitari gito dusaba ubutungane bw'u Burundi kugurekura aba bana, hanyuma amatohoza akabandanya mugabo abana bidegenzwa, abana bari mu mihana yabo na nyarigicaha baba barakoze cyangwa icyaha baba bagirizwa ko bakoze ari icyaha gishobora guhanwa n'amategeko y'ishure bimwe mu Gifaransa twita règlement scolaire. Hanyuma kuba bararekuwe abana bo mu Rumonge by'ukuri nagashambara ubutungane bwiyambitse, kuko bari abana ubwa mbere bwobwo bari muri kategori y'abana batarakwiza batararenza imyaka 18, nuvuga bari hagati y'imyaka 15 na 18. Abana nkabo nabo mu mategeko Burundi bwasinye ko yabampuza makungu canke mu mategeko yo mu gihugu iwacu, abana nkabo ni abana bafungwa igihe biboneka yuko atayindi nzira n'imwe ishoboka yukubahanura canke yukuba subiza ku murongo. Byumvikana yuko abashotse babafunga ntibari bagerageje ngo babone yuko atayindi nzira n'imwe ishoboka yo kubahanura boshobora gukoresha. Yakiriye neza cyane.
Abaharanira uburenganzira bw'umwana bakunze kuvuga ngo umwana ntafungwa aragororwa.
Yego cyane, na cyane cyane yari umunyeshuri ntaba ari umwana kumbure asanzwe, kuko murabizi umunyeshuri yarungitswe ku ishure yagiye kwiga abarungitswe kugororwa, abarungitswe kwigishwa. Ishure ni ico mu Gifaransa twita milieu de socialisation. Umwana aja kwiga kubana n'abandi, aja kwiga iby'ubwenge, akaja kwiga kubaha abantu. No kuvuga yakoreye ikosa ku ishure, umwana arahanurwa, hanyuma agahanwa ari uko yabanje guhanurwa ntiyumve.
Kuri telefone turi kumwe na Jerome.
Wese twarashimye iyo ngingo yo kurekura abo bana batandatu bari bapfunze, ariko nagira ngaruke gato kuri abo bavuga ngo bari babarenganije mu kubafunga ngo kubera batari bwo bakwize imyaka. Burya baca umugani mu Kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito.
Reka dufate na Thomas. Thomas, mwiriwe neza.
Ngasaba ko leta yogerageza iminsi yose iyo hari umuntu yagirijwe ikosa hobanza kuba amatohoza, umuntu agahanwa ari uko icyaha cyamwagiriye.
Murakoze cyane. Iki cyiyumviro cya Jerome ni cyiyumviro duhuriza ko kuko nk'uko twamye tubivuga, urwego rw'umukuru w'igihugu si urwego rwo gukinisha. Umukuru w'igihugu aba ari Sebarundi. Ni ukuvuga abana bakinishije ifoto y'umukuru w'igihugu naho batoba bafutanganije ifoto y'umukuru w'igihugu. Ibi ndabisubiramo cyane kuko niho hahagaze kumbure de polemique za politike ku bantu abacanke bari bafite andi mayimbere yabo. Umwana gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu, n'ubu ndabisubiyemo, ico ni icaha. Naho itoba ari ifoto y'umukuru w'igihugu, kwandika mu gitabo cy'ishure umwana abazi yuko abande jo canke hirya yejo bazogikoresha bakacigiramwo, kikaba ari n'igitabo ataguze caguzwe mu kumahera ya leta, n'ibyo ni kosa. Naho itoba ifoto canke n'ikibi gitabo c'ishuri, gusanga ifoto y'umuvyeyi mu nzu ahimanitse ngo nuko yakwimye Minervare canke yakuraje ubusa, ukacufata iyo foto ukayitabagura, n'ibyo ni kosa ku mwana, kuko umwana aba afise uburenganzira ariko arafise n'ivyo abwirizwa. Muri ivyo abwirizwa harimwo kubaha ababyeyi, harimwo kubaha abarongoza, hariho kubaha abigisha, hariho kubahana hagati yabo bangana, yabaruta n'abamuruta. Ibyo rero ntitwava tubirandira ko cyane ngo bitere ikibazo kinini. Kufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu, kufutanganya igitabo cy'ishure ni kosa. Ariko ikintu tutahurije ko n'ababahagaritse ni kijyanye no kumenya ngo mbega aba bahagaritswe nibo babikoze, nico cyonyine twahagaze ko. Kuko murabona nk'ubu hamaze guhunga abana barenga 115, mbega ni igiki cyemeza yuko abo bahunze atari bo baba basize bayafutanganije bacavuga tureka abo bazofata abari bo bazoca babyitwa ko babifutanganije ko ta mwana numwe bigeze bafata ariko arafutanganya ico gitabo ngo bavuge bati naka yamubonye ari imbere ya gitabuye canke yagifutanganije ibyo twita flagrance mu gifaransa nta na rimwe lo ministere publique yigeze yagiriza umwana numwe ati wewe naka yarakubonye uri kurafutanganya iki gitabo nta mwana yigeze ahagarara imbere y'abandi ngo avuge ngo tugire dufutanganye ibi bitabo mwese muce mwigana ibindi ko ndagira rero ko hatarimo flagrance hakaba atavyabona byari bihari twavuga tuti nyabuna amatohoza nabandanye kandi n'ubu nivyo tuvuga naho aba bana bose borekugwa bakaja mu mihana yabo amatohoza nabandanye kugira ngo tumenye abantu batumye iki cyaha gikogwa cyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu twe tuza twaramaze no kubwira ubutungane tuti nyabuna ntimuronderere mu bana nimuronderere mubo igitabo kigenga iz'imanza z'ivyaha mu Burundi mu ngingo ya 20 cita les auteurs intellectuels bamwe bahuvya bamwe babitegura hama bakabikoresha abandi nibaronderere muri abo umugabo abana bafashwe nta na kimwe cerekana yuko aribo bafutanganije iyi foto nico twamye tuvuga hanyuma ho Jerome turabihurije ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu biba byerekana yuko n'uwabigize ni wabo ntacabazovamwo no muri kazoza ntacabazofasha igihugu ni byiza yuko akosogwa mugabo gukosogwa nako si mugasho kuko ingingo y'110 y'igitabo kigenge ni manza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi irategekanya neza ingene umuntu w'umwana afungwa ari uko babona yuko bagiye kumukingira cyangwa agafungwa ari uko babona yuko icyaha yakoze gishobora gutera umudugararo mu gihugu cyangwa ashobora kuvyigisha abandi bakabikora ariko ivyo byose ntivyubahirijwe kandi gufunga umwana ni exception si cyo umuntu aherako icyo umuntu aherako ni ukubanza kumuhanura hanyuma akamuhana bibaye abaye bingana n'imyaka yiwe mu nyuma iyo yananiranye bakamushikiriza inzego z'ubutungane hanyuma zikamuhana kuko babona yuko icyaha yakoze gishobora guteza umudugararo muri sosiyete yose ibyo rero nibyo bitubahirijwe abo bana bashotse babacakira bacabaterera mu gasho ni ukuvuga na bimwe amategeko ategekanye yo kubanza kuraba imyaka abo bana bafite nta mwanya wo kubikora wabonetse bagiye kubiverifya abo bana bamaze gushika mu gasho ibyo byose rero bikerekana ko the procedure zaho nyanzwe ari naco gituma twebwe turiko turavugira abo bana tuvuga tuti naho ico cakozwe ari icaha nimudukundira aba bana babanze barekugwe hama amatohoza abandanye na nyarijya tabo bariko barahungira bazogenda babonye aribo babikoze bakavuga ati nimuze rero tubahanure
Benjamin uranyumva
no vuga nti ibintu kujya byageze ndumva ko byihuse cyane ntibari gushoka bashyira mu gasho kuko uri kuraraba bajya abana bafatanye ibyo bitabo bifutanganije amafoto y'umukuru w'igihugu nta kintu neza cyemeza ko bari bo kuko ibyo bitabo ntibyari bisohotse ubwa mbere kuri bo hari haheze umwaka bisohotse nta kintu cyerekana neza ko bari abo umwaka wahera wahetse cyangwa muwuno mwaka icyo ni ikintu cya mbere bihuse kubashyira mu gasho ho kubanza gusuzuma bakabitohoza bakaraba hanyuma ikindi na kimwe yumvise navuga njyewe mbona ko bajya abana naho biri uko iryo foto bakaba barifutanganije ndibaza ko atanyuma za politiki bari bazigamwo ndibaza ko babifutanganije nk'uko n'ibindi bintu bisanga bifutanganije ibyo nabyo ndibaza byari guhanwa byisunze amategeko y'ishuri
ni umuha nk'akarorero nk'ingingo y'110 y'igitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa mu Burundi irategekanya yuko gufunga umwana ari ikintu umucamanza akora abonye yuko izindi nzira zose zidashoboka izo zindi nzira zose zidashoboka rero ntiberekanye yuko bazirondeye ntibagerageje kuzikorera ko bihuse gufunga abana kumbure kubera ko gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu benshi bari bagifashe nk'ikibazo cya politiki ari naco gituma mubona bamwe bafata ingingo zo gufunga abana abandi bagafata ingingo zo kubirukana abandi bakabireka kuko intara zitigeze zibamwe iki kibazo cyo kuvuga yuko ibitabo bitafutanganijwe byarafutanganijwe bimwe bimwe ariko abavyeyi n'abarezi baja hamwe barabitorera umuti baravuga bati abana turiko turabarera ahubwo batweretse yuko haragahaze tugiye gusubira kubashyira ku murongo neza bamenye ibikogwa n'ibidakogwa bamenye kizira n'ikitazira.
Aho niho duheraje ikiganiro n'amakuru yo kuri no saha. Mwakoze, mwari kumwe na Oriane Tangishaka.